やばい。
İyi bir radyo izgürge Amerika. Radyo izgürge Amerika vujiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banje dufatanije kuyabagezaho tariki 16 z'ukwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wahariwe kuzirikana radio
kisi radio zitatu kandi zose ndazikoresha zose kubwo kumviriza ibiganiro by'amaradi yatandukanye yo mu gihugu cya Amerika irafise imbaraga gusumba zijya za WhatsApp za Facebook kuyitunga ku byo kuri radio iroroshye kuko nta bintu byinshi saba
ubwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho mu burengerazuba bw'u Rwanda abaturage barahohoterwa n'abantu bakeka ko bashobora kuba ingabo z'u Rwanda aya makuru n'ayandi ni mukanya nk'imugikuri amakuru yacu tuyahere mu Rwanda mu karere ka Rusizi ntara y'uburengerazuba abaturage bavuga ko bahohoterwa n'abantu bitwaje intwaro bakeka ko ari abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yakurikiranye inkuru
baravuga ati ubu ngubu ikintu tugiye kubakorera tugiye kubajyana muri stade nimushyika murishyura amafaranga 50,000 mwese
Numwe muri abo baturage bane bavuga ko baraye bahohotewe nabo bita abasirikare ubwo bari bavuye kurangura amata mu baturanyi batunze inka byarahagana hafi saa yine z'ijoro ry'uwa kane ushyiri wa gatanu uyaragaruka muri make kuko byagenze kugira ngo abo babasagarire bitwaje ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19
buri muntu 5,000 ubundi tubare kuri mwigendere ndababwira ati cyakoze njyewe 10,000 muri guducanye n'umutware wanjye ntabwo twabibona Tinjewe ndi kubona twabona 5,000 ariko nabwo tukabibona tubigujije noneho ejo twava gucuruza amata tukayishyura
byabaye ngombwa ko babiri muri abo baturage bitabaza umuvandimwe wari muhira ngo azanire amafaranga abo basirikare babone kubarekura uyu nawe avuga ko hageze yasanze babafasha ari abasirikare ndetse bafite imbunda ebyiri
bavuga ko abashe umutekano kusinyira abakinjira nk'ari n'abanyerondo yenda baba bafashe kubera amatari bavuga ati rwabaye nijoro mbageze nsanga ubwo n'abasirikare abasirikare babiri bari bambaye uniform bafite n'imbunda bambwiye ati twese bitanu byacu bitakombe bahereza maze kubahereza bati noneho mwite ko mwikura amata yanyu mwite ko mwigendera
nyuma yo gusangana umwe mu bo bari bafashe amafaranga agera ku 50,000 y'u Rwanda abo basirikare ngo bashatse kuyamwambura yose ku gahato abanza kuyabima ibyamuviriyemo gukubitwa no kuraswa isasu mu rubavu mu buryo bugoranye uyijwi rya Amerika yabashije kugera mu cyumba rwariyemo mu bitaro bya Gihundwe biragaragara ko imyambaro ndetse n'ibyo aryamyeho byose byahinduye ibara biba umutuku wijimye kubera amaraso menshi yavuye
turangwa tengozana amafaranga ufite tukuriha yacu ansigara turagusubiye aza kubyanga abafite inkoni ubwo bayinkwese mu rwe numva umutwe urazengereye numva ntayo ubwenge barambwira ngo icara hasi ahandi ndica umusirikare umwe aravuga ngo ubundi n'unyana w'imbwa aya biteshinje umutwe wayirase umusirikare umwe arufite imbunda arakokiye nabashije kumva nuko nabashije kumva bandashe nabarangije baraza baransaka banjyana amafaranga nari mfite telefone none nayibahaye ngo bahamagare banjyana amafaranga nari mfite n'ibyangombwa barangije barigendera
ndabona umubiri wose wuzuye amaraso iryo sasu cyangwa hari n'ibindi bikomere wagize
iryo sasu ikintu gikomere afite mu mutwe
urumva meza utanguba
numva ndi kuribwa cyane ahangaha bandashe no mu mutwe
yabo uyu ndetse n'abagenzi be bagasaba ko inzego zibishinzwe zikora akazi kazo bagahabwa ubutabera
cyo dusaba ko cyakorwa ni kimwe ubutabera nibukurikizwe ababigize mu ruhare bahanwe buri wese akore mu isomo n'utekerezaga mu mutima we kugira urugomo ndetse no kugambirira ibikorwa by'iterabwoba cyangwa n'ibindi bitemewe
igihe cyakorwa nuko babashaka noneho bakansubiza ibyo nambuwe bakanamvuza
icyo nasabaga cyakorwa nabo ko hakomeza kwa iperereza nyine kugira ngo bagenzure neza barebe nimba bari abagizi ba nabi babasha gufatwa
mu byamenyekanye abo bagizi ba nabi bambuye aba baturage harimo amafaranga y'u Rwanda agera ku 80,000 ndetse na telefone ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yaba ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ndetse n'ibiro by'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ntabari bagashatse kugira icyo batangaza ku byabaye Inshuro zose twagerageje kuvugisha inzego zombi ku murongo wa telefone ntibyadukundiye. Yewe n'ubutumwa bugufi twabahaye bigaragara ko bwana bagezeho ntibabusubije. Baramutse bagize icyo badutangariza turabibatangariza mu makuru yacu ari imbere. Subgambira ha mu karere ka Rusizi humvikana urugomo n'ubujura bikozwe nabitwaje intwaro, yewe barimo nabambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2022 nabwo abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe basigabisha umugore we mbere yo gusahura amafaranga asaga 400,000 y'u Rwanda. Ni mu gihe mu kwezi kwa 9 k'uwo mwaka naho abantu barimo abambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda RDF bitwaje intwaro nabwo bakubise abaturage babiri mu murenge wa Mururu babasigara intere. Aho hose abaturage bagasaba ko abakora ibyo bakurikiranwa bakabiryozwa. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Arakoze Temistocre Mutijima, tuve mu Rwanda tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana radio. Bamwe mu Barundi bahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko radio ifata umwanya wa mbere mu kubafasha kumenya amakuru y'ukuri abera mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Abari mu nkambi ya Lusenda muri Kivu y'Epfo baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Jewe Bigirimana Emmanuel ndi impuzi yo mu Rusenda. Jewe mfise imyaka 38, mfise radio zitatu kandi zose ndazikoresha zose kubwo kumviriza ibiganiro vy'amaradiyo atandukanye nka RFI, BBC, Ijwi rya Amerika cyane cyane kuko duhuriza ko n'ururimi rumwe. Ibiganiro nka vyayo vya zose ndazumviriza gose habitahura kandi n'amakuru yayo nk'Ijwi rya Amerika irafise imbaraga gusumba zirya za WhatsApp, za Facebook. Kuyitunga ku by'ukuri radiyo iroroshye kuko nta bintu byinshi saba itsiza cyayo nuko umuntu acaguma yumviriza inshuti n'abagenzi tukumviriza nibazo bigenda biba mu baturanye bacu mu bihugu guhera mu bihugu byo hanze gusa mu bihugu byose turimo kwa byose bifise ibibazo gusa turabyumviriza neza. Hari gihe n'inkuru y'abacye kuri WhatsApp baza kuzitubaza ko twazumvise ariko ugasanga nta n'izububeshi ntazubaze basize ku iradiyo tukaca tubanyomoza ko ibyo kubitegeze bica ku iradiyo kuko bijyari abantu bashaka kuyumvira ibintu bakabishyira mu magurupe y'iwabo ya WhatsApp ugasanga n'inkuru atariyo ntice ku iradiyo.
Twebwe tugira n'amahirwe iradiyo zimwe turazifata, Ijwi rya Amerika turarifata, RFI turayifata, n'Ijwi Burundi mbere zimwe turazifata. Oh, haragere gihe rero iyo twicaye tuko twumviriza twebwe natwebwe hakarwe tuba twarahunze tukumva kabisa mu Burundi bariko bavumera iti taha kabisa mbere eba natwebwe kabisa nta wundi mugambi ku radio uvuga ko wombarira yuko no reka kumviriza radio po mombarira nirwe ntariye kwera kubera radio jewe naruguruye radio maze kugurura radio baravuga ibyamenyetso by'amakuru bahejeje ndanumba baravuze ati nukuri impunzi z'imahama zatashe. Nza kumva rero umwe bamuhaye mikoro ariko aravuga numva aravuze izina rya mwene wacu numva aravuze we ebana ati nukuri n'abandi bahunze kubw'umutima w'urukundo ni mutahe batwakiye neza kubera iyi radio kabisa. Iradio nkuri ebana niyo ya mbere kweri dufisi iradufasha turahimbaguye tuyumvira idufasha kumviriza makuru ikadufasha kumviriza ibiganiro tena n'amapubulisiti yo bariko bayashira ku urumva ko mu Burundi ibintu bimeze neza cyane.
Iradio ifise akamaro kenshi. Akambere ku iradio niho twumvira inkuru runaka tutari tuzi haba ikintu runaka mugabo twebwe ntitwakimenye mugabiciye kuri radio baravuga amakuru noneho tukumva tuti ikintu runaka cyabaye ako n'akamaro ka mbere. Aka kabiri radira nezeze umuntu iyo yumvise umuziki cyanye se ibiganiro runaka bituma yumva nezerewe noneho nawakishimye. Ikindi nacyo kuri radio haca amakuru meza atandukanye n'ayandi ushobora guhabwa n'umuntu wari wese kuko radio ivugirwa ko n'abantu bizi umwuga wo kumenyesha amakuru bazi no kuyatohoza noneho bakayacisha kuri radio. Mukambi kimariye nuko ndahumvira ibintu ntarinzi ikintu cyashobora kuba mu ikambi sindakimenye mugabo radio yivuze ndumva ati mu ikambi habaye ikintu runaka na runaka janye mu gihugu runaka ashobora kuba ikintu runaka jesi kubera ko ntakimenye ariko iyo mfunguye radio yanje nkumviriza cyanumva ati irunaka hari ibibazo binibi cyanye byizi binibi none ibyo bigatuma radio imenyesha ibyo ntari nzi mu yonzi
iradio ngahamukandi ikimariye yafasha ibiganiro byayo nakunda kubyumviriza ikafasha kwikingira indwara ikanyigisha ukuntu twokora imyuga n'ukuntu twoza kwikingira iminsi yose ibintu by'impanuka iyo ndi mu kazi biramara irungu rwose nkakorana n'umwete
Abarundi bari mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo tuve aho muri Kongo tuje mu Burundi aho komisiyo y'igihugu yo kunwanisha Abarundi no kumenya kuri Sever ejo yatangiye gutabura imirambo y'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'igihugu Eloge Willy Kaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru
Ahitwa Rwankona ku mutumba wa Kiremba zone Muzenga komine ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi niho murwi Sever rejejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi watanguriye kwimba ikigera cy'umukuru w'uwo murwi yemeza ko iyi ntara imuzatanguriyemo ubwicanyi bwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri Pastor Clement Noel Nziza amenyesha ko ibinogo birenga mirongo munani muri iyo ntara ari byo bimaze kumenyekana ko byahambwemo abishwe muri uyu mwaka agahamagarira afite icyo babizi ko bose kwegera umugwi
aha mu ntara ya Bururi bamaze kutubwira mu byo twari tumaze tohoza yuko twaba dufise hafi binogo birenga mirongo munani muri ivyo binogo mirongo munani hari ivyo tumaze kufurura tukaraba mugabo hariho n'ibindi tutarashobora gufurura kugira ngo turabe ingene bimeze iki gikorwa rero kituzanye hano kituzanye kugira ngo dukorane n'abenegihugu dukorane n'abarongozi dukorane nabo bose bajejwe ubuzima bw'igihugu turasaba rero abantu bose baba bafise amakuru ari ku binogo rusangi ariko byo bumvise kubijyanye no gwimo gw'irindwi na kabiri kugira ngo bayaduhe tuyakorereko abo bene wacu bishwe bagatabwa mu binogo kugira ngo tushobore kubikurayo turabaho tuba turabishingura mu gihe tukiteguriye kuzobihambana iteka
buramatari wa Bururi asigura ko igikorwa kizotuma imitima ya benshi iruhuka Colonel Leondas Bandenzamaso anahumuriza abantu bose bibaza aho gutanga ubuhamya bishobora kubagira ko ingaruka mbi
inarabibonye z'icyo gihe nibaza ko zotanga ukuri zivuga ibintu bimwe byagenze kuko mubona ibyo bari kubarakora ngaha kera bamwe bavuga ati hajya ni ku matoilette canke n'ibinogo bisanzwe mugabo urabona ko ukuri kuboneka yuko hari abantu batawe mu binogo ubu aho tugeze turazimenye benshi mu kibano nta muntu yaba akigira ubwoba kuko se umuntu azovuga ngo genda ajya kwica kubera babikoze ni generation zikuze cyane kuvuga yuko abana biwe bazoca bavuga ati nibo babikoze uwo umwe wese akora icyaha ku gatwe kiwe si umuryango ibyo bituma twavuga tuti umuntu yaba afise icyo yoshikiriza ku byabaye atubwira ubwoba
ikigega cy'umukuru wa Sever nabasigura ko icyifuzo nyamukuru cy'uyu murwi ari ugushika kuri kazoza kisunze kahise abarundi bose bahuriza ko
twifuza ko igikorwa cyacu nk'umugwi cyoshikana Burundi kukubohoka mu mitima kugukira intuntu n'akabonge biri mu mitima ya benshi abo tugenda twumviriza iyo bari kubatushikiriza ibyo baciyemo tuze dushike kukurekuranira nyakuri abarundi banywane basige kahise kari nyuma berekeze kazoza gasangiwe dushike kukunywana gushemeye
mu Sever maze igihe unengwa cyane na mu mashyirahamwe yigenga kucanisha mwa Barundi aho kubunga abivuga bafatira hanini kukuntu umaze umwaka wose uzorisigarira by'abantu bo mu rwimo rw'igihumbi kama cya cyera mirongo irindwi na kabiri wahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi Maitre Jean Zé Bigirimana twari ishyirahamwe Tournons la page Burundi yari mu bagaya Sever yabwiye ijwi rya Amerika mu kwezi guheze ku itariki ya ndwi mu gihe umugwi wari kuberekana icegeranyo cy'umwaka imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka
uno munsi turavuze ingene uwo mugwi wifata uhereye no kuba wugize biboneka yuko uri kuba igikoresho kiri kugikora iby'umugambi uri ku butegetsi wifuza wahindutse igikoresho cya politike aho yaba uwurongwesha nk'abamwe bamwe mu bawugize binasanzwe bizwi yuko ari abantu bakorera cyane umugwi nk'uwo rero wateza kuba umugwi urimwo impande zose umugwi abarundi bose biyumvamwo ni navyo vyari gutuma igikorwa uri kurakora gishobora kugira akamara barundi mu bijanye no gusubiza hamwe. Omengo numugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari ivyakorewe abahutu birazwi yuko cyacyane mu myaka 1972 ari habatutsi bagandaguwe hatari hake ariko uwo mugwi ntiwigera ibintu ugomba kubivuga.
Pierre Claver ndayicariye mukuru wa Sever yasiguriye abatowe n'abanyagihugu impamvu buno bwicanyi ari bwo bwibandwa ko kurusha ubundi muri kino gihe
ivyabona baba bapfakazi imfuvyi ababuze abo babarabikoze mbere nababonye bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba Imana.
Umugwi Sever wemeza kumaze kwegeranya ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka wa 1972 birenga 13,500. Eloje Ulika neza Juja Amerika.
Banywanyi biju rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2 1 1 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Igihugu cya Singapore kiri mu bihugu biteye imbere cyane mu by'ubukungu ku isi muri iki gihe, nyamara siko byari bimeze hambere. Mu myaka y'1960 ubukungu bwacyo bwari ku rugero rumwe n'ubwa Ghana, ariko kuva ubwo cyateye imbere cyinjira mu murongo w'ibihugu bikize ku isi. Byagenze bite ngo gitere intambwe igaragara mu bukungu bwacyo? Andre Nikwigize na Faustin Ndikumana ni impuguke mu by'ubukungu, naho Emmanuel Nkengurutse ni umuhanga mu by'amategeko n'ibyerekeye ububanyi mpuzamahanga. Baradufasha gusubiza icyo kibazo mu kiganiro kigufi bagiranye na Fidel Niyongabo.
Ndagira mbanze kuvuga yuko benshi muri iyi myaka iheze, cyane cyane kuva mwaka 1990 n'ikurikira, abahinga benshi bariyumviye ngo baje kwiga icyo gihugu Singapore icyo bita ngo igitangaro, kuko nguko mwabivuze mu ntangamarara Singapore yari igihugu gikenye cyane. Wavuze ko PIB y'umunyagihugu wese yaronka yari nk'amajana 5, yari munsi y'amajana 5, ariko uno munsi ubutunzi bw'umunyagihugu wa Singapore umwe n'64 by'amadolari. Ni ukuvuga ubutunzi bwikuvye akarenga 160 myaka 55. Ni ukuvuga iki byavuye kuki? Kenshi uko abantu benshi babivuga byavuye ku muntu umwe yitwa Lee Kuan Yew, yari minisitiri wa mbere kuva icyo gihugu kironka intayo kwikukira. Yagize iki? Si ibintu by'ibitangaza cyane yagize, ariko birakeneye ko abantu babimenya. Yakoresheje inkingi novuga zine. Inkingi ya mbere ni ndumbero itomoye yari yo guteza imbere igihugu cya Singapore n'abanyagihugu ba Singapore, kugira bave mu bukene baje mu bihugu biteye imbere. Kandi yarabivuze, yarigeze gukoranya abaminisitiri biwe ati genda shako iki gihugu mu myaka itarenze 20 cyaba cyavuye mu bihugu bikenye. Ingingo ya kabiri ni uko yisunze ubushobozi n'ubukerebutsi bw'abanya Singapore. Murazi yarabivuze barabivuga yuko Singapore nta butare yari ifise, nta petrole yari ifise, nta mabuye y'agaciro yari ifise. Ikoresha rero ubushobozi n'ubukerebutsi bw'abanya Singapore. Inkingi ya gatatu yari intwaro nziza igendera ku mategeko, intwaro izira ruswa, izira gusesagura no gusahura ubutunzi bw'igihugu. Inkingi ya kane ikaba kugururira amarembo abifuza gukorera muri icyo gihugu. Izo nkingi zine rero nizo yakoresheje kugira igihugu kigera aho kigeze. Ngira turaja kubivuga ukugene Afrika itashoboye gushimangira izo nkingi zine.
Murakoze nawe Emmanuel Nkengurutse uravya karorero ka Singapore nikihe ubona cyo gihugu cyakoze sibitangaza nkuko Andre ari karayivuga barakuye amaboko mu mpuzu barahindura ingendo kuganya igitangaje nikihe kuri Singapore
igitangaje Andre yabitutse ariko nagomba ngarike ku bintu bibiri bikomeye icambere burya igiye gukiba ico ugitwara agishakira iyo ubutegetsi bwo hejuru ufise ugushaka ko gushika ku kintu uti twe tugomba gushika mu myaka inganiri ukunuku murava ukiye uburyo ukabishika ko abo rero uyu mutegetsi wo muri Singapore yarihaye objectif niko nuvuga aza gushika ko hanyuma rero ikintu gikomeye cyane nabonye yakoresheje n'ikintu cyitwa meritocracy ikintu cyo gukoresha abakozi ba leta babikwiriye bafise ububasha bafise ubwenge babyikiye kandi bafise akarangamutima ko kutaba indyarya ko kwitwara neza ntibarye ibiturire ntibarenganye ntibatakazi gutyo icyo ni ikintu gikomeye ikintu cyitwa meritocracy umuntu ahabwa akazi kubera agashoboye kugakora kandi agategerezwa gushika ku kintu bamusabye ko ashika ko wenyine akavuga ati nzotegerezwa gushika mu minsi ingana gutyo cyangwa amezi angana gutyo igihe kingana gutyo tuzoshika kuri iki hanyuma rero akaba afise akarangamutima k'umuntu atagira iturire atarenganya akereye gusa guteza imbere igihugu inyungu ziwe ntizize imbere y'inyungu z'igihugu z'inyungu rusange ibyo cyane cyane nibyo nabonye bikomeye bakoresheje muri Singapore iyo rero iyo ukoresha ibyo haba ari ibintu by'ukubaha amategeko haba ari ibintu by'ukubaha agace k'akazi na bundi haba ari ibintu byo gusaba yuko umuntu ashoboye ikintu agishoboye aza akagikora hanyuma leta ikamufasha kugira ngo agishike ko ari ikintu cy'ukuzana umutahe cy'ukubaka amahinguriro akabikora ashyigikiwe na leta kandi akabikora mu buryo cyumvikana nuko niko nubivuga jewe uko nabibonye mu majambo make.
Murakoze nawe Faustin ku bwanyu nikihe mubona ku byerekeye Singapore cyo gihugu cyavuye naho kigeze ubu
ubwambe nk'uko bagenzi banjye babivuze nuko nyine lo miracle Singapore barayivuga igitangaro cya Singapore igihugu usanga gisa mikoro make mu butunzi kama mugabo gishobora kwerekana iterambere mu buryo butangaje. Ubwa mbere ikigwa dukora nuko kitwereka yuko ubwo igihugu cyose kiba kimeze iterambere rirashoboka nta gihugu rero kigenewe kwaba mu bukene ujya kwaba mu bukene si fatalite uva mu bukene igihugu cyatera imbere birashoboka uburyo bwose nyine igihugu kiba cyifashe kikiri ubutunzi kama bwinshi cyangwa buke iyo nk'icyo ni ikigwa cya mbere cyabonetse. Hanyuma ibintu bikuru byerekana yuko bitegeza guhagarwa ko nyine kugira bitere imbere ari ubwa mbere basa nayivuze urumva ni leadership hajya leadership umuntu atwara ikintu kigezweho ubu leadership ubu ni ikintu gifise ubukomezi bunini mu bw'igihugu gishobora gutera imbere. Urumva rero leadership ujya mu mushikiranganji wa mbere ingene yabyifashemo gukunda igihugu ubuyobozi donc abayideri ufise vision no kuvuga ati nshaka kuva he nshaka kuja he nshaka mbuye nshaka gushika he ukumva kabisa yuko gushaka kuri mu leadership ni ikintu gikomeye cyane kandi usanga kibuze henshi birasa ibihugu bimwe bisubira inyuma. Ikindi yashize imbere ni icyo twita education nyine education abanyagihugu kuronka ubumenyi bukwiye hanyuma icyo cya meritocracy kikazamo nyine abanyagihugu baronse ubumenyi bukwiye formation education ikintu gihambaye cyane burya ubutunzi bwa mbere igihugu gifise n'abantu bacu abanyagihugu bacu ureze uko imyaka cumi n'abanyagihugu bashoboye iki bafise ubuhinga bungana gute bafise ubumenyi bungana gute baragikoreye ko cyane rero education hanyuma kandi bigaca baha agaciro nyine uko basumbanya nyine kugira gushobora ibintu bagaha agaciro ubumenyi n'ingene babusumbanya
hani cha gatatu nyene ni kya kintu kwita renforcement institutionnelle inzego zikomeye leta administration ya leta ikora neza igendera ku mategeko ishiraho ico bita les règles du jeu ku bantu babazibatunga n'abakidon atakuvuga ngo bya coalition niki bakabigwanya ibintu gose gose ku buryo umuntu wese avuga ati jewe ahandi ndumugwiza atunga ndubikorera utwago ndumwikorera utwanje leta irankingiye amategeko arankingira imwe bitandura imaze afere bikwiye icyo cyarakomeye cyane rero mugira bateze imbere yabo bikorera utwabo hanyuma rero no kwigurura rero mu kurondera ubumenyi no hanze abagwiza atunga bo hanze baza gushyira imikahe muri Singapore iki hanyuma ikindi nacyo gikomeye baca bagira ni bimwe bita nkunda kwita jewe les choix économiques stratégiques ni ukuvuga igikugu cyose uko kiba gitunganye mu butunzi kibona gise naho giherereye ni iki kirashobora gufata sekiteri imwe ivuga tuti twe tubangire ngaha tugwize amahinguro ku buri twe dushobore gushorera ibintu byinshi hanze turabe ko twugira nyo bya turisme ugasanga abantu igihugu kikaraba aho giherereye nyine kigira ico bita intumbero gifata shwa gicako iyo terambere cyo riboneka ibyo rero byose bikubiye hamwe rero byagenze neza ntambo nimwe igihugu idaheza ngo gitere imbere kandi bigaragara nibyo rero Singapore yatweretse kandi n'ubudushima hano n'ibihugu biri kuyatanga gufatira kwa karorero.
Murakoze. Tugaruke kuri Andre Nikwigize muri Singapore cyo gihugu aravuga ko hari nkingi zitatu bafatiye ko arizo no vuga ko ariyo byatumye icyo gihugu gitera imbere mwavuze bitari bike izo nkingi twamaze kuvuga imwe muri zo ibyo bya meritocracy gushira abantu bafise ubushobozi mu bibanza bagenewe kugira bateze imbere igihugu aho gushiraho abantu kubera ari amashuti bari mu muryango ari abantu musangiye ivyiyumviro ubwoko musangiye ivyiyumviro vya politique hari yo meritocracy hari pragmatisme utaguma kuvyiyumviro gutsimbatara kuvyiyumviro vya politique umuntu asanganywe cyangwa ivyiyumviro vyerekeye iterambere ko politique n'ubutunzi birajana akaba bafatiye ku karorero ka Deng Xiaoping mu Bushinwa yavuga ko inyabu yirabura canke yera ifata imbeba ifisa kamaro bagafatira ku burorero bwo hanze kukundi imigambi y'iterambere mu bindi bihugu byateye imbere byagenze bakayishyiramwo babona ifisa kamaro ku migambi yabo bafise iterambere n'ibyo bya honesty honesty mu Cyongereza ari ibyo by'uko umutegetsi amabanga jejwe yakora neza ntagombe kugira ibya ruswa guca ku ruhande canke ngo akoreshe ubutegetsi n'ububasha afise ku nyungu ziwe bwite. Izo nkingi zirakomeye cyane ku bwanyu Andre.
Zirakomeye cyane kuko ninge wubaka inzu iyi nkingi imwe idakora idakomeye inzu yose irasenyuka. Ibyo rero izo nkingi zine nuko twibagira tuvuga iyo meritocracy na pragmatisme na honesty ariko inkingi ikomeye ni iy'umukuru uwo mushikiranganji wa mbere. Nukuvuga intumbero yafashe intumbero itomoye yo kukura igihugu mu bukene yo gukura abanyagihugu mu bukene ikoresheje abanyagihugu bonyene kuko nta kindi bashobora kwikora ko atari abanyagihugu nta butare bari bafise nta petrole nta mafaranga bari bafise bari basigaranye abanyagihugu gusa hanyuma urumva abanyagihugu nabo baciye bafata iza mashuri aba ingerebutsi incabwenge hanyuma yaraba ati aba n'abanyasingapuru cyane nabo hanze bose yagira ati bose reka ndabazana yaragiye gukura abantu incabwenge mu bihugu bindi mu Bwongereza n'ahandi arabazana ati mufashe turangure umugambi nashize imbere kugira abanyagihugu bose bashobore kuja gutera imbere hanyuma ashiraho iyo kugwanya ruswa baratanga karo yuko hari umuministri baragiye mu karuhuka jana n'umuryango wiwe wose hanyuma yariwe n'umugwiza atunga agarutse baca babimenye baca mukuru abandi bose bafatira akarorero urumva rero ni bimwe bavuga mu gifaransa peche par exemple umushikiranganji wa mbere yerekana akarorero uba ministre bose mashikiranganji bose no mu bakozi bose ko icyambere bateza gushira imbere ari ukwitanga kugira bateze imbere igihugu ibyo rero nibaza ko bikomeye ni nacho gituma abagwiza tunga bose bo hanze bace bazana itunga bace bazana imitaye bashira muri ico gihugu kuko babona yuko umushikiranganzi wa mbere afite intumbero nziza kandi afite abakozi bakerebutse b'incabwenge kandi batakorakora hanyuma akababona n'intwaro ibereye bashirije imbere.
Nshuti mwari muduteze amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya na hato yasoreje. Reka nshimire mwe mwese mwari muduteze amatwi na bagenzi banje twafatanije kuyabagezaho. Fatu Alimas Kalala niwe wayegeranije, naho ije mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mugira amahoro n'amahirwe.